ubwa mbere twabanza kubanguranya aya majambo kubera aho bigeze ubu ndatinya yuko twitiranije kuririmbira Imana no guhimbaza Imana mfise ubwoba yuko abana bacu bashobora kuzohava batakaza icyari cy'ubutumwa bwiza abuzukuru bacu bobo bagahava bacika batemera Imana batizera Imana twebwe twizera guhimbaza Imana byerekeye inyifato yo mu mutima attitude nta muntu yohimbaza Imana kuvuga inyifato yo mu mutima ngo bireke kugaragara mu nyifato yiwe cyangwa mu majambo yiwe ariko birashoboka mbere ndatinya ko ari byo biba kenshi aho umuntu ashobora kuririmba cyangwa akavuga agakora ibinyuranye n'ukuri kuri mu mutima wiwe ni ukuvuga yuko tuvuze ko guhimbaza Imana bingana no kuririmbira Imana uba harimo ikinyoma dushobora guhava gisigura yuko ibyo turirimba n'ibyo dukora bisa n'ibikubira mu mutima kubera rero iryo tandukaniro rihari ni byiza gutandukanya ibyo bintu bibiri kuririmbira Imana turashobora kubishyira mu bikorwa ni kimwe mu bikorwa bindi umuntu ashobora gukora cyangwa inyifato umuntu ashobora kubwira zihimbaza Imana mugabo ntibisigura yuko uririmbiye Imana wese aba ariko arahimbaza Imana turashobora kwihura rero Amosi yaravugishijwe ariko avuga ukuntu Imana igaya ugusenga kw'Abisirayeli yavuze ngo nk'urwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi iyo ni Imana iriko iravuga kuko ntagomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu reka mwibaza ko Imana yari ikigaye iki yagaye inanga zawo apana kubera zivugijwe nabi mbuga kubera zivugijwe n'abantu bafise imitima itagamburukira Imana itayoboka Imana Yesaya nawe yavugishije avuga ngo aba bantu ko bahora baza hafi yanjye bazanye akanwa kabo gusa bakanyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo bakayishyira kure yanjye no kunyubaha kwabo kukaba ari icyagezwe bigishijwe n'abantu wanditse zawe nawe yavuze ngo bimaze Imana ishikanirwa n'umutima umenetse umutima umenetse ujanjaguwe Mana nzokengera iweni nawe acavuga ngo imitima yanyu aba ariyo mutabura ariko si impuzu zanyu ibi birabanguranya rero bikerekana neza yuko guhimbaza Imana si igikorwa kigaragara mu buryo buboneka naho gihava kigaragara mu gako kiba cavuye imbere Imana ntiraba ku bikorwa bigaragara irabaho bivuye mu isezerano rya kera indirimbo zarakoreshwa cyane murazi yuko mwema gibonaniro hari ibikoresho byinshi Dawidi we yarashyizeho byinshi rwose byo guhimbaza Imana hari byari bitunganira mu bwezo buteye ubwoba kubera icyo gihe Imana yakoresha ihanga ry'Abisirayeli kugira ngo ayandi mahanga kwegera andi mahanga kuzoza kuyimenya yari come and see ariko mu isezerano rishasha ni twebwe tujana ubutumwa bwiza tujana ubwiza bw'Imana tuwutwara mu isezerano rishasha biratangaje ukuntu uko biri kose mu binjano niburi buri bitatu bya mbere nyuma ya Yesu yuko Yesu Kristo amaze gukurwa mu isi mu mashengero mu isezerano rishasha ni hake tubona havugwa buze hake kubera ndetse kuvuga nta na hamwe ni hake hagaragara aho bavuga ibintu byerekeye kuririmba bivuga ko atana hamwe cyane bivuga ko icyo gikorwa cyo kuririmba kidakenewe mugabo ntibyashyizwe ku ingufu nk'uko tubona mu isezerano rya kera kumva impamvu twazijamo hanyuma mugabo ni kugira ngo tugomba kubiraba neza tworaba ivyo bakora bobo mu makoraniro y'abera mu isezerano rishasha byari kugwa ugirageje kuraba nyamukuru bitatu hariho kwiga ijambo ry'Imana gusenga no gusangira ivyo nivyo bahurira ko no kuririmba hamwe hamwe barabivuga mugabo urabona ko atereshe kugwashira ku ingufu byo dutera kutwebe kwisuzuma ni kubera iki mu makoraniro yacu mashengero menshi hagaragaramo cyane usanga indirimbo zifishe umwanya munini ya ijambo rikagira umwanya muto ivyo dutera kwisuzuma ariko muri make intumbero kwa kugira twumve yuko guhimbaza Imana no kuririmba Imana si bimwe guhimbaza ni igikorwa kwira mu mutima ni inyifato ni attitude y'umutima uri dispose ugamburukira Imana bigahava bigaragarira mu bikorwa cyangwa mu majambo kuririmbira Imana rero ni kimwe mu bikorwa byinshi cyangwa inyifato nyinshi zogaragara umuntu akora mu bwirango ahimbaza Imana.